bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabaramukije inshuti bakunze muteza amatwi igane vy'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri sita ya 18 muri kumwe na Joy Diane ni nahazo ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Utajyanye amahera ibihumbi icumi imbere ntuvugwa kubera bagira ngo banze ushire imbere amahera ngo boduherane. Hari naho mbere ubarenga nk'uko bavuga ko babishyizeko. Jewe mbere ukagukora akazi haheze imyaka 30 bankuyeyo ntagera no gupasura mu gushika ngaho nzimba ha ndavura nshyitseho nawe ntibambura ntazanye amahera imbere.
Uyu ni umwe mu banyagihugu wo muri zone rya Rusera iri muri komune Muramvya intara ya Muramvya mu Burundi avuga ingene bacumukura kubera atavuriro rya leta ryegereye ako karere. Iyo bafise ry'abigenga gye gukira ababikira babasaba amahera y'umurengera ntibashobore kwivuza nk'uko muza kuvyumva mu kiganiro ahandi hato. Mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko mu manuko bwa leta z'umwe za Amerika mu gisagara cha Houston kiri muri leta ya Texas akazuba kasubiye kwa kanyuma y'iminsi hadi gihihuse c'imvura catanguye ku munsi wa gatanu. Abantu 9 nibo gushika ubu bimaze gutangazwa ko bahasize ubuzima na ivyahononokariye bikavugwa mu mafaranga angana n'imiliyaridi 100 z'amadolari y'amanyamerika muri kino gihe uruja n'uruza rwahagaritswe mu ico gisagara nyuma yaho bitangarije ko hari ubusuma n'ubwambuzi bukoreshejwe inkoho bumaze kwiboneka zahatari hake muri ico gisagara. Perezida aramutswa Amerika Donald Trump ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bagendeye rero ejo leta ya Texas aho bashoboye kwirabira uburyo ibintu vyifashe n'ibikorwa byo gutabara abasinzikajwe n'ico gihuhuzi. Perezida Trump yatangaje ko ibikorwa byo gusanura ahaciye ico gihuhuzi bizotwara amafaranga atari bwakoreshwe na rimwe muri kahise ka Amerika. Umusore w'imyaka 22 azwi ku izina rya Palveg Ahmed aba mu gisagara cha New York hano muri Amerika yafashwe aregwa ko yahaye ibikoresho umuhari wa leta ya Kiislam. Ivyo vyatangajwe n'ubushikiranganji bw'ubutungane kuri uno wa kabiri. Abategetsi bavuga ko Ahmed yitavye ubutungane ejo ku mucuro ya mbere. Amakuru yatanzwe yakavuga ko umusore yacishije ku mbuga ngurukana bumenyi amakuru ajanye n'uko yafashije uyo muhari. Ahmed aregwa kandi ko yagerageje gufata ibigwanisho kugira ngo yifatikanye n'abiyahuzi bakoze ubwicanyi bwahitanye abatari bake harimo n'abanyamerika. Dijugi Amerika muri komuna twumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muce ku rugaga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com no ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba n'ikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina iwanyu mu ntara tubanze tunyarukire gato mu gihugu cy'u Rwanda havugwa amakuru yuko Diane Rwigara yari mu bakuye ku ntonde z'abahiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba muri ico gihugu. Yari yafashwe n'abajeje umutekano we n'umuryango we wose gushika ubu inshuti zivuga ko zitazi irengero ryabo. Twavuganye rero mugenzi wacu Rosine Munezero yavuganye n'umwe mu nshuti zo muryango Tabita Gwiza aratubwira uko vyagenze.
Mu muryango natwe twabimenye gutyo twashoboye kuvugana n'umuntu uri mu Rwanda atubwira ko ngo police yaje itwara umuryango ntabwo tuzaho babajyanye kugeza muri uyu munota. Uwo muntu wabimbwiye yambwiye ko amaze kubimenya ngo bagerageje no kubaza umuboyi wabo waruhari wabibonye ariko ngo yarafite ubwoba bwinshi cyane ngo atinya no kugira icyo avuga ariko byo ibyo byuko ari polisi yaje rabatwara byo babibonye.
Batwaye abantu bangahe bamutwaranye nabande?
Yambwiye yuko babatwaye bose mu byo kuri famiye yose. Famiye yose nzina ni madame Rwigara nyine n'abana bari kumwe, ubundi abana bari kumwe n'abana bane abahungu babiri n'abakobwa babiri.
Ni ukuvuga abo bavukana na Diane Rwigara.
Abo bavukana na Diane Rwigara, ubwo Diane na barumuna be batatu.
Ni igiki mwibaza ko coba catumye babatwara, hari abategetsi canke abajeje umutekano mwavuganye kugira ngo mwumve neza nimba hari ico babiziko?
Ntabo jewe personnellement ntabo twavuganye, sinzi ko jewe nanababaje hari icyo bambwira. Anyway, ariko ibyo kubatwara murabizi ko kuva bakwica umubyeyi wa Diane, kuva bakwica umutware wabo Rwigara Sinapoli, uriya muryango wakomeje gutotezwa n'iriya leta kugeza muri uyu munota, so akaba ari uko nyine bimeze n'uyu munsi bakaba babatwaye nyine.
Hari icyo bari basanzwe bagirizwa, mwibaza ko cyo bacatumye abajeje umutekano babafata, hari amakenga bari bafise ku mutekano wabo?
Kuva bakwica Rwigara nta na rimwe batigeze bagira amakenga ku mutekano wabo. Murabizi ko n'umugore we bigeze kumutwara, nanone CID imubaza ibibazo ikagenda ikamwiriza y'amasaha 12 16, none n'ubu byasubiriye ngibi. Ubu rero ubwo noneho nta nubwo nta nakakuru tuzi kuko bimeze kuva babatwara, ngo kuva mu masasita z'amanywa kugeza muri uyu munota nta gakuru.
Yari Tabitha Gwiza rero akaba ari umwe mu nshuti umuryango wa Diane Rwigara. Tabitha Gwiza avugana na mugenzi wacu Rosina Munezero. Igipolisi cyo mu gihugu cy'u Rwanda kibicishije ku mbuga ngurukanabumenyi kivuga yuko Twitter kivuga yuko ayo makuru ari bihuha, ico bikoze kiremanga yuko casatse mu rugo rwa Diane Rwigara, ico kime n'umuryango wiwe bifatiye bariko barondera amatohoza afatiye ku misoro yoba atatanze no shaka gukora ipapuro vy'ibihimbano. Ariko abanyamakuru bacu mu gihugu cy'u Rwanda muri uno mwanya bariko baragerageza kuvugana n'igipolisi c'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bumve neza ico kibibwirira, tukaza kubigaruka ko niyo bagira ico baronse. Ubukene bw'ivuriro rya leta muri zone rya Rusera iri muri komune Muramvya intara ya Muramvya butuma abanyagihugu baho bacumukura mu kwivuza, ni mu gihe iyo zone irimo ivuriro rimwe Rudende gusa ry'abihebeye Imana. Iryo naryo abanyagihugu bakavuga ko ribarihisha amafaranga umurengera kandi nabo bikeneye. Diane Ndonse mu ntara ya Muramvya iri hagati mu gihugu cy'u Burundi niwe yadutegura ino nkuru.
Abanyagihugu bo muri zone rya Rusera yo muri komine Muramvya bavuga ko batorohegwa igihe bakitswe n'amagara bivuye ko atavuriro rya leta ribegereye. Aha ni mu gihe bibasaba gufata urugendo rurerure baca ku mavuriro ari mu ntara ya Bujumbura ihana urubibe n'intara yabo ya Muramvya. Ivuriro ritoyi ryo mu rya Rusera ari naryo ribegereye ni rya bihebeye Imana. Iryo naryo ntiryakira ikarata yo kwivuriza ko yabarimyi hamwe n'abantu aho nikora. Vyongeye ribasaba kwigurira imiti ivy'abanyagihugu batamenyereye mu mavuriro ya leta. Uyu numwe mubaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Utajyanye amahera 10,000 imbere ntuvugwa kubera bagira ngo banze ushire imbere amahera ngo boduherane. Hari naho mbere ubarenga nkuko bavuga ko babishyizeko.
None we ntavyo shoboye kuronka ivyo 10,000 gamu?
Ndabikora uko nsanza. Honyene jewe mperuka gukora akazi haheze imyaka 30, bankuyeyo ntagera no gupasura. None ubu naho ngwara bashe mu gushika nga nzimba hafi ndavura nshitseho nawe ntibambura ntazanye amahera imbere.
Iyo bishitse ukagwara udafise amafaranga yo kwivuza uco bigenza gute?
Ni ukurindira nkapfa cyanke nkazokira.
Ntibabakopesha?
Bwashe ntuyararana. Bakugopesheje nawe bakuzigira mu bitaro ntuzova kume kwa peresereja n'ikiziga bacugarana.
Ariko rero abanyagihugu barashima kuba bafise iri vuriro nubwo barigereranya n'isoko. Basaba leta ko yobarosa iriborohereza.
Ngiye ntafise amahera barakubaza ati nta mahera ugira, ukavuga ati ya utagira amahera. Ariko bakubwira ati kubera iki waje utagira amahera, genda rero uzogaruka niwayazana. Urabona ugiye mu isoko utagira amahera, urabona usuma. Bahagereranya no mu isoko kubera n'ivuriro rya private ari rya leta.
Twebwe ikintu leta yadufasha, twisaba yuko ihobanye n'ivuriro rya leta rikadufasha, hanyuma uwo mugwayi agwaye bakamwakira bakamuvura, hanyuma agataha akajya kurondera iyo noti ayironse akagenda akayiriha. Mugabo urabona ingwana ntisezerana, mu gihe atararonka naho ntibace bavuga ngo kutarariha genda.
Umubikira Habona Imana Konsiliya arongoye ivuriro ritoyi ryo mu rya Rusera asigura ko barihisha amafaranga menshi abanyagihugu kugira ngo bashobore kuronka ayo bagura ibikoresho byo kubavura.
Ibintu natwegwe turabona ko bizimba mugabo ntibituvako bivana n'ingene ibintu bigugwa muri kino gihe. Turabizimba ko kugira ngo dushobore kuronka ibyo bintu bishobora gufasha abanyagihugu babisange aho babishobora kubitora.
Kubijanye no kuronsa ivuriro rya leta abanyagihugu bo muri iyo zone, indongozi za komine Muramvya zivuga ko biri mu mugambi. Musitanteri w'iyo komine Diodone Sabimana avuga ko mukurindira iryo vuriro bariko bararaba uko bakorana n'iryo rihari ryabikorera utwabo mu ntumbero yo korohereza abanyagihugu.
Twaregereye urongoye gisata cy'ubuvuzi mu ntara ya Muramvya, aho yatumishije ko iryo vuriro naye ni mavuriro y'abigenga ari mu ntara ya Muramvya, ariko akora ibishoboka byose kugira ashobore kukwakira abarwayi bose, na cyane cyane kugira ngo bivuza ku buntu abana batarashyikara imyaka itanu, ababyeyi bibungenze no gukoresha amakarata ya nahonikora mu bita amakamu. Icyo kintu rero urongoye intara y'ubuvuzi yatumyeshe yuko bamaze kuronkera uruhushya, atubwire ko ari hamwe byamaze gutangwaho mu ivuriro ryo mu Bukeye, akatwemera nuko no mu rya Rusera naho nyene icyo kintu gishobora gutangura, maze bakarakoresha iryo vuriro hasanzwe mu kurindira yuko baronka ivuriro rifasha umugongo na leta.
Muri rusangi amavuriro nka yose yabihebeye Imana ari mu gihugu asanzwe afata mu mugongo leta mu kuvura abanyagihugu, ariko rero n'ubunyene urongo ivuriro rito iryo mu rya Rusera avuga ko bafise ubushobozi buke bwo guhemba abakozi ivuriro rikeneye, ari naco gituma abandanya avuga ko muri kino gihe iryo vuriro rifise ubukene bw'abaforoma babiri. Umubikira habona Imana Konsiliya asaba leta kuba baronsa mu kubashigikira.
Leta iyo dushigikira mu kutoronsa abakozi bakwiye, kuko nibyo kunda yuko turondera abo bandi, kuko abanyagihugu n'ubundi boca baguma bidoga ko twabazimbye cyane.
Ivuriro rito iryo mu rya Rusera rifise ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku 9,284. Ibyo biruko mu giryo vuriro ariryo ryonyene riri muri zone rya Rusera iharugwamwo abantu hafi 20,000. Mu ntara ya Muramvya iri hagati mu gihugu, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse. Tuve ngaho mu ntara ya Muramvya i Burundi, duse dukubitire kandi mu Rwanda, haha bari mu bigisha ku ishuri rya Groupe Scolaire Pizana ryakiriye abana b'impunzi z'Abarundi baba mu ikambi ya Mahama batagira yo bacira nayo bamira. Ni mu gihe bamaze amezi atatu atagashara kabo baronswa. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika bimanze yuko ubuzima buriko burabananira kandi umwanya n'umwanya bapfuma baheba ko kazi, ariko amaju yabo badusabye ko tuyahindura kumvo yuko batinya kwa bakoresha babo bashikira bikabatera ikibazo. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana.
Iryo shuri riri Imahama mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda, yigamwe abanyeshuri bo mashuri mato mato na yisumbuye y'impunzi z'Abarundi baba mu ikambi ya Mahama aho bigana n'abana b'u Rwanda. Higa abanyeshuri barenga 19,000 nkuko tubishikirizwa na bamwe mu bahakora. Hakaba hari abarimu barenga 200, harimo n'Abarundi baharonsa akazi baba mu ikambi ya Mahama. Muri abo barimu harimwo abahembwa n'ishyirahamwe ADRA bashika ku 67, abandi basigaye bagahembwa na leta y'u Rwanda. Muri kino gihe abarimu bahembwa na ADRA bagomba bakwiza amezi atatu bataronsa agashahara, mu gihe abahembwa na leta bobo kaboneka buri kwezi. Abo bigisha baganire na Radio Ijwi rya Amerika bamenyesha ko ubukene buri mu kubomora. Uno musore akaba amenyesha ko naho yakotesheje inzu bamwirukanye kuko atakiriha.
Ngira ngo urabizi akazi k'ubwarimu ni akazi kavunanye, gasaba ubwitange n'umutima ukunda. Kubwo gukunda abana uraza mu gitondo ukagera mu ishuri wakandika nka topic wakigisha, ariko noneho kubera amezi atatashize watekereza ukuntu ubundi muri metodoloji bajyaga batubwira ko mwarimu niba atameze neza ntagomba no kujya imbere y'abanyeshuri, nta kuntu uzaba waburaye cyangwa se bakuraje hanze ku nzu y'abantu utarishyura, umaze amezi atatu utabishyura bakakuraza hanze ngo nawe nugera mu ishuri wigishe neza. Ni rwose nk'abarimu bakore hano muri Groupe Scolaire Pizanaeli turabangamiwe cyane abarimu duhembwa na ADRA, tubayeho nabi mu buzima bubi cyane budakwiriye umuntu wihesheje agaciro nka mwarimu.
Uno mwigisha wewe yivugira ko mu kibanyi abantu basigaye bibaza icaja gukora ku kazi bakakibura. Aho bigeze ubu icyo umuntu faranga amenyesha ko yotuma yisubirira iwabo aho kwicwa n'inzara kandi adasiba ku mirimo.
guhera umwaka watangira guhera mu kwa mbere ntabwo tugize duhembwa neza kuko twatangiye kwa mbere baduhemba mu kwa gatatu ndubako baduhembeye amezi abiri ubwo ngubwo twishyuraga imyenda twishyuye imyenda tukomeza inzara n'ubundi ubwo ukwezi kwa kane cyakoze niko baduhembye neza ukwezi kwa gatanu baduhembye mu kwa karindwi nabwo baduhembye mu kwa karindwi turishyura nabwo twarishyuraga mbega ubu ngubu tubayeho nabi no kuvuga nkanjye wonsa umwana buri cyo munsa neza neza ubwo mu babutike twarikopesheje naho byararenzeho byeze ubu nta wagukopa ubu ngubu mbega ni ukugenda nkabona ahantu batetse nkemera nkagenda bakangaburira kuko ntabwo nabona amashereka yo guha umwana.
Umwigisha wo kuri iryo shuri ari mu baba mu ikambi y'impunzi ya Mahama amenyesha ko basiga bategwa ikigongwe na bagenzi babo bakorana bataronka cyo bafungura naho nabo nyene ubu batakironkaho baca kubera abo bafitiye amadeni.
Nakuri ngeranije n'iwacu kubera twegwe turafise normalma ibitwandikiwe ibigori ibiharage agasabune ibyo nibyo twe natwe tuvuga ngo biracaducisha mu bantu ariko ntibibuza yuko natwe kwibyo turonka ari bike cyane bitashobora no kutumarira ukwezi twabona yuko dukoresheje utwo dufaranga dushobora kudufasha kugira ngo umuntu abe yobaho neza mu nkambi rero natwe naho turi mu nkambi kubyukuri abatandaza nabo baramaze kubona ngo turabasuma twarabambuye urafata umunsi wose ukaryama kugira wirinde gucaho wa wundi wa kadeni aherereye.
Umuvugizi w'ishyirahamwe HCR mu Rwanda Martina Pomero yatumenyesheje ko bahuye n'ibibazo byo kwegeranya uburyo byatumye bariha imishahara y'igice cy'umwaka gusa amenyesha ariko ko icyo kibazo cyatorewe umuti mu minsi ya vuba ADRA igiye gukura mu nzira ibirarane bafite y'abarimu. Desire Hatungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana. Mu gihugu cy'u Rwanda tuhagume, umunyamakuru wacu Assumpta Kaboya arashoboye gutora umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda kugira ngo ashobore kumubwira ku makuru avuga yuko Diane Rwigara yari mu bakwiye ku rutonde rw'abahiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka mu Rwanda yafashwe n'abajeje umutekano wo n'umuryango wiwe wose. Assumpta Kaboya, mwiriwe.
Mwiriwe neza Diane.
Muravuganye n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda.
Turavuganye n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda ambwiye ko Diane Rwigara ndetse n'umuryango we nta n'umwe ufunze, nta n'umwe uri mu maboko ya polisi. Icyo polisi yakoze ndukungu ku munsi w'ejo bagiye gusaka kwa Diane kubera ibyaha bakurikiranyeho Diane, birimo icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Murabyibuka neza mu gihe Diane yiyamamarizaga kuzayobora u Rwanda, komisiyo y'igihugu y'amatora yavuze ko yagiye akoresha inyandiko zitari zo ashakisha amajwi imikono y'abamusinyira. Diane akaba akurikiranyweho icyo cyaha, hanyuma umuryango muri rusange ugakurikiranwaho ibyaha byo kunyereza umutungo w'igihugu. Usibye polisi, icyo cyaha cyo bagifatanijemo na n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro. Ubwo rero umuvugizi yavuze ati nibyo sakwa ryabayeho, ariko nta muntu n'umwe ufunze.
None ga Assumpta, Diane Rwigara n'umuryango wiwe ubu bari hehe? Icyo kibazo batishije.
Namubajije, yego nakimubajije, arambwira ati baraho bagomba kuba bari, avuga ati umunyarwanda abaho ashaka atari ko, arongera arabishimangira ati icyo nakubwira ni uko badafunze batari mu maboko ya polisi.
Ivyo vyose ni mu gihe hari namakuru yemeza yuko n'amatelefone yabo atarengana, kandi twavuganye na numwe mu ncuti za hafi Tabita Gwiza avuga yuko batazi gushuka nino sahaho bari.
Icyo nacyo nakibubajije byerekeranye ese ntihari ibyo mwaba barafatiye mu muryango wabo. Yambwiye ko hari ibikoresho bimwe na bimwe abantu bari mu iperereza bashobora gufata nka za kompyuta nk'impapuro. Ntabwo yigeze mpakanira ko wenda telefoni bazifite, ariko ntiyanabyeruye. Gusa yemeye ko hari ibikoresho bimwe na bimwe inzego za polisi zakuye mu muryango wo kwa Diane.
Ko wumva hari amakenga haba ku muryango wiwe canke w'amaraso canke inshuti ziwe za hagufi, hari icyo bemeye ko bagiye gukora nk'amatohoza kugira ngo bahumurize abo batazi iyo boba bari?
Oya, nta icyo bagiye gukora. Nk'uko umuvugizi yabimbwiye, yavuze ko agiye gukomeza nyine ubwo iperereza ryabonetse, bagiye gukomeza iyo perereza, byaba ngombwa bakazaregera urukiko, bati bizasobanuka bigeze mu nkiko, byo nta bangari bari kirimo. Gusa ariko yemeje ko ngo nta muntu umwe ufunze umuryango wabo. Ubwo avuga ko abantu bagomba kubaho bifuza kuba nicyo kintu yasobanuye.
Urakoze Assumpta Kaboyo, nkuru ubandanye ukurikiranira hagufi ama tuze kongera makuru yacu hanyuma.
Urakoze cyane.
Mukanya Isase ni kiganiro kitwibutsa ingene twabungabunga amagara y'abantu. Nuko rero murabimenyereye yuko nkano mango nkuno munsi tubishura kutubazo mamwa turungikiye tutashobye gutoregwa inyishu mu bibazo bitandukanye by'amagara y'abantu tuba twabateguriye. Ndi kumwe na Evariste Nintunga, ni muganga umuhinga mu kuvura indwara zifatira muhimba byirondo kamwe ni zikarira abakenyezi, asanzwe akora ku bitaro by'abasoda vyo mu Kamenge, Hôpital Militaire. Muganga Evariste Nintunga, turabahaye ikaze Nitunga, turabahaye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara.
Ndabahaye mwaramutse.
Mwakoze kwitaba ubutumire bwacu.
Murakoze namwe.
Ahanini ibibazo abanyagihugu batwumviza bari mu ntara zitandukanye badusabye ko twobegera tukababaza kugira ngo mubahe umuco birajanye n'ingwara ya blenorragie. Imbere yuko tubashikirize utwo tubazo, mubanza mukaducira ku masonga iyo ngwara ya blenorragie imeze gute, ifata gute, umuntu amenya gute kwa igwaye?
Iyo ngwara ya blenorragie twatangura kuvuga yuko ishobora gufata abashinga ntahe canke abapfasoni muri rusangi, ariko ibimenyetso biratandukana gatoyi iyo ari abashinga ntahe canke ari abapfasoni. Ku bashinga ntahe ikintu kiranga cyane cyane ni ukubabara iyo uri kurasoba cyangwa ugasoba masobe arimo mashira. Ariko ku bapfasoni haza mu gihimba cy'irondoka amashira menshi cyane.
Igategwa n'ikiga muganga?
Irategwa n'udukoko bita bakteri batwita gonokoke, hanyuma kenshi dukunda tuba turi kumwe n'iyindi bita chlamydia.
Utwo du bakteri dukoko tuba twatewe n'isuku rike canke hari ikindi kitera?
Ahanini n'umuntu abatugwaye, hanyuma akenshi bikunda gushika mu mibonano mpuzabitsina. Ari umugabo yabonanye n'umupfasoni akagwaye, araheza akagatwara mbere nawe agashobora kugaha abandi bibonanye biciye muri ubwo buryo bw'imibonano mpuzabitsina.
Ni indwara ikira?
Iyo ndwara irakira rwose cyane iyo bayimenye hakiri kare bakayivura, ariko iyo batayivuye neza ifite ingaruka zitari nke aho kuri uwo wese ayigwaye.
Nuko rero twa tubazo tw'abanyagihugu badusabye ko tubabazaga muganga Evariste, hariho nk'uyu yavuze ati mbega mu ngaruka zitegwa n'indwara ya blenorragie kanseri yo birimo?
Cyane rwose kanseri ntikunze kuvugwa mu ngaruka mbi zayo, ibikunze kuvuga ahantu ububabare cyane rwose muri ibi bihimba byo hepfo mu nda yo hasi, na cyane cyane ibibazo bijyanye no kurondoka. Abagore benshi birashobora kwanga ko basama kubera iyo ndwara baba bararwaye hamitavuwe neza.
Ni mu gihe itavuye ku mwanya ntivugwe neza, umuntu amaze kumenya ko yiketse twa tumenyetso watubwira y'amashira, kwa kugira imikoyo ivanze n'amashira canke n'uturaso, yo kwitura muganga hatarenze nk'imisingaye?
No, bisanzwe burya mu minsi nk'itatu kuri itanu iyo wagiye ata n'indwi irahera baba wagiye.
Nibutse ko turi mu kiganiro iwanyu mu ntara, tukaba turi kumwe na muganga Evariste Nitunga, muhinga mu kuvura indwara zifatira muhimba by'irondo kamwe n'izikarira abakenyezi, asanzwe akorera ku bitaro by'abasoda vyo mu Kamenge. Turiko twishura kutubazo rero mwe muri hagati y'igihugu c'u Burundi co kimwe n'abari mu makambi mwaturungikiye. Mushaka kubandanya muturungikira utundi tubazo mukoresheje email yacu ariyo radio@gmail.com. Muganga, ikindi kibazo twarungikiwe n'abakunzi b'ikiganiro iwanyu mu ntara ni wabajije ati umuntu atarakora imibonano mpuzabitsina arashobora gufatwa na blenorragie, kuko twumva bavuga ko ifata abantu bahuza ibitsina n'abantu benshi. Urumva ko hagiyemo n'akandi yongere ko guhuza ibitsina n'abantu benshi mutari mwashitse ko canke ngira muduhe umuco kuri ico?
Ahanini umuntu atarakora imibonano mpuzabitsina afite amahirwe menshi yo kutagwara iyo ndwara, kuko twumvise yuko mu kuyironka umuntu wa mbere ayikura iyo yayihawe n'uwundi muntu, swati nawe ayikuye ku wundi muntu agwaye. Utarakora imibonano afite amahirwe yo kutayigwara kenshi.
Nuko hama banatuwa DJ akandi kabazo, umuntu yotandukanya gute indwara ya blenorragie hamwe na infection urinaire? Aya majambo nk'umunyagihugu ari hagati mu gihugu cy'u Burundi mwanza mukamubwira iyo infection urinaire nimba hari ijambo ry'ikirundi mukoresha muri ubwo buvuzi bwanyu bwamganga.
Infection urinaire urumva ni infection ifata ibice haca umukoyo rero twagomba kubitandukanya dufatiye kubagabo no kubafaso niko ko hari itandukanirizo fatiye kubagabo ahacu mukoyo niho haca ni bijya bindi bihimba byirondo imbuto ibimenyetso bikunda kuba ari bimwe ni handi bavuga ngo umuntu ngo asoba amashina cyabure harimo nuturaso ariko akababara cyane kuri kumufaso nitwavuze yuko yayigwaye burya yo mashira ava muri mu bwinjiriro bw'igitereko cyane cyane nihikunda gukunda hanyuma tukabona bisohoka ari byinshi rero umuntu ashobora kugwara iyo ngwara ya brenoraji itandukanye cyane na infection urinaire itandukanye zurikuru nayo mashira tubona mashira niyo nico kimenyetso nyamukuru ariko biza byose nyuma y'imibonano mpuza bitsi nayo bayarabaye umuntu atikingi
ingwara ya kanseri yo mu gwindiriro rw'igitereko nayo nyene bayigarutseko ngwitegwa niki
na nce birenga 90% iyo ngwara iterwa numugera wa virus bita HPV mu cyongereza cyangwa HPV mu gifaransa na cyane cyane akagwi kagizwe n'uduce 16 cyangwa 18 nama virus makuru makuru ayitera
nuko muganga mu nkundira imbere ko tubandanya hari inkuru yidushikiri yigezweho ubunyene ashingiye kubitegekanywa n'itegeko nshingiro ry'igihugu cy'u Rwanda Perezida wa Repubulika yashizeho ministre w'intebe ariwe Bwana Ngirente Edouard iyo nkuru turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma murakoze gose muganga kutwihanganira hama iyo ngwara yo mu gwindiriro kanseri yo mu gwindiriro umuntu ashobora kuyirinda gute
ahanini twabonye ko 90% iva ku mavirisi afata umuntu iyo yahuje imibonano yagize imibonano mpuza bitsina n'abantu benshi baba bayigwaye hama tikingiye muko yikingira rero urumva yuko umuntu ubwa mbere na mbere mu guhanura abantu ko kwirinda iyo mibonano mpuza bitsina igihe batarubaka cyane cyane bakirinda no kubonana n'abantu benshi iyo bishitse naho kenshi turahanura ko bashobora gukoresha agakingirizo birashobora kugabanya iyo ngwara ku bice bitari bike kuri abo bantu.
Ego hama iyo ngwara ikaze gute muba pfasoni bamaze kugera mu zabukuru mu bana nabo nyene bimiyabaga barashobora kuyandura byoroshe canke hari byigo imaze gukora kugira ngo turabe umuce ukariwe gose
ibyo byarakozwe ngirana ibyo mu bihugu biteye imbere ariko no byigo si byinshi cyane ariko tuzi ko umuntu yakoze iyo mibonano mpuza bitsina gahura n'abantu benshi uko abikora akiri muto niko azogwara iyo ngwara hakiri kare kuko iyo ngwara yashika mu muntu ikamara imyaka hafi 8-10 ikiri ku ntambwe ya mbere itera ibimenyetso bitaboneka cyane hanyuma ikava kuri ubwo rwego ikamara iyindi myaka 8-10 kugira ngo umuntu yerekane ibimenyetso bya kanseri.
Nuko mugahanura iki ga muganga abana babigeme canke abapfasoni baba abibungenze abapfasoni baba bagishinga urugo kugira ngo bashobore kuyikingira
bose abigeme bakiri bato bo kwirinda gukora imibonano mpuza bitsina n'abantu benshi na cyane cyane bagakoresha n'agakingirizo iyo bibagoye abapfasoni bamaze kubaka canke n'abashinga ntahe nabo babo byo bangombwa yuko bagendera ku masezerano baba bagiraniye ntibahimukiranire bakaguma ntibarenga ibigo hanyuma boba bagabanije aho iyo ngwara ishobora guca gutyo bakaba birinze icyo kiza gisigaye gikaze cyane gose twagomba no kubibutsa yuko mu ngwara zitandukirwa biciye mu bihimba byirondoka iyo ngwara mu minsi izangira ngo bagiye kuzoyishimikira ko bayigishe haba mu mashuri cyangwa mu rwaruka byofasha ko bashobora gukaburira abantu benshi birinde iyo ngwara.
Murakoze cyane gose muganga Evariste Nitunga kuri kano kanya muhaye ikiganiro iwanyu mu ntara n'ijuru rya Amerika. Murakoze cyane bivuye ku mutima tukibutsa ko muganga Evariste Nitunga ari umuhinga mu kuvura indwara zifatira ku bimba byirondoka hamwe n'izikarira abakenyezi. Musanzwe mukorera ku bitaro by'abasoda byo mu Kamenge Hopital Militaire. Murakoze muganga Evariste. akaba ino ngaha duce dusozera kino kiganiro cacu iwanyu mu ntara ncuti bakunze mwe mwatwumviriza mwakoze kutwumviriza ariko imbere yuko duhana gahindukira ndabibutse yuko afatiye kubitegekanywa n'itegeko nibwirizwa nshingiro mu gihugu cy'u Rwanda perezida wa Republika y'u Rwanda ahejeje kugena umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu akaba ari umushinga ntahengire nte Edouard mururanirwe mu banyu